Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byabyo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 26 y'ukwezi k'umunani mwaka w'2018 muri kumwe na Federica Unikije.
Hari abantu bamaze kubura bagera hafi mu munani mu myaka nk'ibiri ngereranyije, bavuga yuko bakundaga kujya muri Congo, ariko kugeza ubu ngubu abo bantu tutazi irengero ryabo.
Uyo ni Sylvestre Bisanga Bagabu atwara murenge wa Kivu mu karere ka Rutshuru mu ntara y'Ubuseruko bwa Congo. Inkuru kimwe ni inkuru yerekeye igandagurwa ry'umwana umuhungu afite imyaka 11 ikarusi hamwe n'igandagurwa ry'umutama w'imyaka 8 yabereye mu ntara ya Gitega. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umugabo w'imyaka 18 yaragandaguwe muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega iri hagati mu Burundi. Bane mu bantu bamwicishije amahiri harimo umuhungu wiwe, nkuko tubibwirwa na mugenzi wacu Fidele Nsabimana ari Gitega mu Burundi.
Nkuko vyemezwa n'igipolisi muri komine ya Bugendana, umutamara yagandaguwe azwi ku izina rya Mariko Nsabimana w'imyaka 60 mu bamwicishije amahiri harimo umuhungu wiwe ndetse n'umukazana, nkuko vyemezwa n'abanyagihugu baba ku mutumba wa Rushanga zone Mugera komine Bugendana ya Gitega aho yagandaguriwe. Deo na usigaye umukuru wa zone Mugera avuga ko hari igihe cy'isazine z'ijoro ryo kuri wa gatandatu abantu batatu baba banyi harimo n'umuhungu ndetse n'umukazana banya kwigendera bagaba igitero cy'amahiri iri kuronya kwigendera. Bafite ku rugo rwa Mariko Nsabimana baciye bamwigaguza amahiri gushika cikanye. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Rushanga bavuga ko yishwe, byavugangwa ko iyo bari umurozi azwi kuri uwo mutumba bakamagiriza ko bafite ibitega.
Umuntu ari musanzwe muvyumva mu kibano,
turavyumva cyane gose kabisa. Je navyumva gose. Urumva umurozi amaze kwica abantu batatu bane batanu kandi bivuga ko ari byavuyiwe, urumva birakoye. Bene ivyo iyo kigufashe uca wiruka hariya nyene, urumva uwo cafashe yaciye agende, urumva nyene niko bimeze. Ibintu byabaraye kera nuko nyene
ntatora kandi niko imyaka
bimujaniwe bagaca banyarana nyene, naho aba ari umugore canke naho aba ari akantu feble nyene basha aca asanga afise inguvu nyinshi cyane. Amubonye nguni mawe ibintu bene
yego na kintu ndavyumva havuga yuko ari umurozi. Iyo habaye umwana afashwe ni cyangwa umuntu akuze yirukaziwe mugabo rero urumba kubera yuko ibintu by'uburozi utashobora kugira ati ni gute na gute nuko byabaye no mu minsi yeze patiri yaraje ngaha arafigira ibiki n'ibiki byose arabyira ati ibyo bintu ni mu bihebe barigeze no kujya mu bafumu kututumura baramufatanye imiti barayiturira imwe indi barata ubwo ukundi bigaruka nta ubize twebwe nizo tuzi.
Undi mwanya abanyagihugu bo ku mutumba wa Rushanga bavuga ko ibirozi vy'uwo mutama ari vyo vyaba vyaragomoreye banyene kumwica kumugandagura.
Uwo muntu yamwije nawe uruva zari biriko biramurya
nyene hafashe umugabo wiwe nawe nyawaye n'ubaragwaye. Nubali mu nzara kwa nyawaye aho se yamufata ngo amwamagura byari byamufashe.
Mwereho nka abana ntimwahora muja guteramira iwe mwati
oya kwe twacinye kwe
barabana aba bose barabana barabahari
kiki nimashobora kurubaka guteramira
oya kwe ashintu twati
kubera
kwa nyute nyine ya bamuvuka ko
nama hongo yego niwe bafashe urumba nibigira munavuka. Umuhungu bari mu bamukubise. Umuhungu yitwa nde?
Yohani.
Nsabimana Yohani. Nawe nyine vyamufata.
Avuga ko yamwiciye abana ntibigira bahuza. Biyene urumva biramufata nyine agasara nyine agatubwenga abonye nk'abantu agakubita. Urumva ntatora uwakubita.
Uwo bifashe vyamwirukanka niwe.
Ibitega. Ibitega biriho.
Ariko abanyagihugu baragwa bakagaruka bakavuga ko kwihanira ari amakosa.
Ariko ico co kwihanira muragi mu kibona gute?
Ico co kwihanira rero nico ivyo vyo kwihanira nivyo vyabaye ukuntu akushavurigize. Na urumva iyo bacyashira mu butegetsi abategetsi bakacyamirira ati twe tufatiki none ko bace bihanira.
Muri abagirizo kwicwa mutama hamaze gufatwa abantu babiri harimo n'umuhungu wiwe aho bari ko barakorerwa amatoza n'igipolisi. Deo na busigaye umukuru wa zone Mugera amesha kuretse ubwo gwikeko gw'uburozi nibazo vy'amatongo muri uwo muryango bitosigwa inyuma ibugendana mu ntara gitega gati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana ku bijuru rya Amerika.
Urakoze Fidele tu kivuga kandi ku Burundi. Umwana w'imyaka 11 yaragandaguye bunyamaswa muri komine Buhiga mu ntara ya Karusi nkuko tubibwirwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Nkuko byemezwa n'igipolisi, uwo mwana w'umuhungu yaragandaguye azwi izina rya Sengiyumva Eric w'imyaka 11. Uwo mwana akaba yagandaguriwe ku mutumba wa Kayange komine Buhiga intara ya Karusi aho yari karasenya inkwi hari gihe cy'isa 9 n'inuso ku muhingamo amusarazi ku izina rya Nirame yose yaki w'imyaka 25 yabasanga aho bariko barasenya. Abo bana barirutse ariko nyakwigendera Eric yavuye agwa mu minwe yuwari abafite imigambi mibi acatangura kumonda amabuye mu mutwe agira ko amukatinzanyi n'amatenga atwara bijana nyene gukora iryo bara mu gipolisi baremeza ko bamushize ku iminwe kumvuza amatohoza kugira ngo bamenye icyatumye akora ubwo bubisha. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Kayange bavuga ko ari ubisha bukabije.
Ni ububisha budasanzwe bamatwaye ubufite buhimba zirondoka urumva hari ubisha budasanzwe kweri
biratwaye amakenga gose ubwo ibyo bintu boraba nyine abanyagihugu babibabonye nk'uwo muntu bakabyirukana gose bakabituza kuko urumva bohonya u Burundi nkumva nk'uwo yarisha abantu benshi twaye ibihimba vy'irondoka vy'umuntu urumva bayisha igihugu cyose.
Uruhande runini rw'abanyagihugu bavuga ko byo babifatiye ku bintazi
ushusanga nk'ibyo bihimba vy'irondoka batwaye babagiye nko kubirogesha
ahubwo bagombye kumuroga nyine bagiye kumuroga bagiye kumukoresha n'andi ho namuntu yogira ibintu nk'ivyo onye ari ubishagusa
bo bimenya nyene bakamubaza mu bisanzwe ihinga kirondoka ikintu kiba kigiye gukora utari umurotse
ku mutumba wa Kayange barashye ico basaba abakora amatohoza kuri iyo dosi
twege ico twasaba ubutungane nyene bwo muhana kubera urumva yuko nawe ne yakoze akabi goba nk'urubanza nyene gukibiriraho kubera nawe n'urumva ivyo yakoze si vyiza twasaba nyene abateje umutekano bakabarondera abakora ibi bintu urumva ntiba bagombera igihugu neza
ahubwo nyene mu mubazo kandi bakorana nyene bakakaberekana kuko si umwe gusa urumva yaramaze kwica abantu benshi
na ku Barundi bacemera mangetengete abanyagihugu bagira bati
nabo nyene bo biheba kuko nakamaro karimo
oya nta washobora kuvyemera ahubwo nibahagurukire rimwe bashira karuru hejuru ako kabi kafe mu gihugu.
David Ninganza avuga ishyirahamwe Sojepaye riharanira agateka k'abana yagize icyo avuga kuri ubwo bisha bwakorewe umwana
guhohotera ubuzima bw'umwana kumuca ibihimba vy'irondoka nta nyungu n'imwe irimo. Hari ababigira kubera ubugizi bwa nabi, hari ababigira kubera ubukozi bw'ikibi, hari n'ababigira kubera ubukonikoni ibiryo kwemera ibintazi. Rero igikenewe ni ukumenya mbega uwo muntu yabigize abise intumbero yihe. Hamwe twusanga ari ubukozi bw'ikibi bwimonogoje gusa yohanwa nk'inkozi y'ikibi, ariko dusanze ari vya bindi by'ubukonikoni vye kwemera ibintazi byoba byiza duciye dushika kure kugira dutahure mbega ni bande biyumvira nkawe, ni bande bakorana nawe.
Ababyeyi b'umwana bari bajumarariwe nta n'umwe yashoboye kugira icyo avugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika i Karusi. Fidel Antoine Nsabimana, ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco Ndarurinze. Inkuru tukiye kwizera ko ukurikizaho ni inkuru ivuga ko ubuyobozi bw'umurenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro busaba abanyagihugu kwamarikanwa hafi igice cy'ikiyaga cya Kongo. Bavuga ko hari abantu bashika ku 8 bazimanganye bikekwa ko biciwe muri icyo kibanza. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza.
Hari abantu bamaze kubura bagera hafi mu 8 mu myaka nk'ibiri ngereranyije, bavuga yuko bakundaga kujya muri Kongo ariko kugeza ubu ngubu abo bantu batutazi irengero ryabo.
Ni Bwana Sylvestre Bisangabagabo uyobora umurenge wa Kivu mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Ni umwe mu mirenge ikora ku kiyaga cya Kivu ifite abaturage batari bake batunzwe n'uburobyi. Muri bo ariko hari ababukora binyuranyije n'amategeko kandi imitego bakoresha baroba bayivana mu gice cya Kongo, bamwe bagaheruka bagenda bagategereza ko bagaruka bagaheba nk'uko bisangwa abagabo bisobanura.
Aho abaturage bacu bambuka umupaka wo mu mazi bakajya kwihera imitego itemewe yitwa kaninyini, bayikura mu gihugu cya Kongo mu baturanyi, ndetse akenshi bayikurayo bafite ibikorwa bangije ndetse bahohoteye abaturage bo muri Kongo. Ariko nabo iyo babatanze abo muri Kongo nanone bavuga yuko bavuga ngo hari abajya bajyayo bakaza bajyanye n'abandi ariyo batanga makuru ariko bakayatanga mu ibanga ukazabimenya nyuma niba barabuze biranashoboka yuko bashaka kuba baranapfuye
abashoboye kujyayo bakagaruka bazana imitego itemewe bakoresha mu burobyi bunyuranyije n'amategeko ku buryo bangiza bikomeye umusaruro ukomoka ku burobyi nk'uko bamwe mu barobyi babyivugira
uko mwako genda ushera umusaruro genda ugabanya kuno wa supernet ni wutumye isambaza zibura mu mazi ahangaha ikifu
barahari benshi
ni benshi guhera hano kugera icyangugo abo bantu batari bagera mu mazi abantu bashoboraga kuba babona toni cyangwa se ibiro 300 na 200 n'ijana ubu ngubu tugeze kwa twabona nibiro 3-5 batangiye barubisha supernet imwe ubu ngubu nabo bari kurubisha supernet 20
bakoresha supernet bakazana ubujanga bunga n'ugwara butenuwe kandi bari kubwiba ubwo ngubwo rero yo bishe nk'ibiro nk'icumi nk'ubwo ngubwo butoya aba ari nk'ibiro ahari nk'200 by'inini
iteze za sambaza ntoye kica nka kwa rubase runini cyane guzuye ni nkaho iba yishinjanga nk'iz'amakipe 20 buri abazitega zitarakura batuma zinashiramo
umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kivu avuga ko abajya kwiba imitego muri Congo baza kuyikoresha mu gice cy'u Rwanda kandi itemewe ari abajura n'abanze kwishyira hamwe n'abandi avuga ko bagerageza kubarwanya no kubakumira kujya muri Kongo mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo ariko hatabura ababaca muri humye
iyo tubafashe twamenya amakuru tukabategera ku Kivu tukabafata ariko Kivu ni kinini mu by'ukuri inzego z'umutekano ziba ziri hafi ndetse n'ubuyobozi baburi hafi kubera ko bamenyereye baturiye Kivu n'umwuga bavutse basanga baroba ariko n'ubundi abasimbuka bakiba bakajyayo biraborohera cyane kujya mu Kivu kubera ko Kivu nta mupaka ugaragara ariko babikora bafite intego n'ubundi bajyayo babigambiye kugira ngo bibe iyo mitego ko mu Rwanda n'ubundi itemewe kandi ibihendutse bayigura kuri fraud bayiguze n'abanyekongo cyangwa se ubundi bagahohotera abantu bo muri Congo bafite iyo mitego bakayiba bakayizana inaha
mu mwaka ushize ikigo gifite ubworozi mu nshingano cyavugaga ko inzego zose zirimo gukora ibishoboka ngo zihashye ubushimusi cyavugaga ko ubushimusi bw'amafi n'isambaza bukorwa mu kiyaga cya Kivu ari ikibazo gikomeye n'ubwo polisi n'abasirikare bo mu mazi bagerageza kubirwanya mu mezi birasoza umwaka ushize hafashwe inzitiramibu 249 zirobeshwa na barushimusi n'imiragi 187 abarobyi bita kaningini abantu 40 batabwa muri yombi kubera gukoresha imitego itemewe ubuyobozi bw'umurenge wa Kivu buvuga ko bukomeje kwigisha abaturage bakoresha ikiyaga cya Kivu babereka ingorane n'ingaruka bashobora guhura nazo mu gihe bakoresha ikiyaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko buvuga kandi ko hari abantu basaga 20 batahuwe bafite umugambi wo kujya kwiba imitego itemewe muri Congo maze bajyanwa mu kigo ngororamuco kuko nta mategeko ahamya hana baroba binyuranyije n'amategeko bitanga icyuho bigatuma n'abafashwe bongera kurekurwa bakidegembya Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa Radio y'Amerika
urakoze Claude Ganza aha muri leta z'ubumwe za Amerika naho Senator John McCain mu Republika z'u cyane ku ruhare yagize ku buzima bwa leta z'ubumwe za Amerika yaritabye umuremyi eje ku munsi wa 6 afise imyaka 81 inyuma y'igihe yaramaze agwana n'ingwara ya kansera Presidansi ya Amerika yacifata ingingo yuko ibendera rya leta z'ubumwe za Amerika riduzwa gushika hagati gusa muri iki gihe abanyamerika bose bariko baramwibukira nk'umuntu adasanzwe yaranzwe no gukunda igihugu hamwe n'ibintu byose yaranguriye igihugu ciwe Perezida wa leta z'ubumwe za Amerika Donald Trump yaranditse kuri Twitter agira ati ndahojeje umuryango umuhizi si McCain kandi ndifatanije n'umuryango wanje mu kumusabira Vice President Mike Pence nawe nyine yaranditse kuri Twitter agira ati umutambukanyi wanje Karen hamwe nanje turiko turasabira Senator John McCain na McCain sindi umutambukanyi wiwe afakaye hamwe n'umuryango wiwe ati Imana ibahezagire muri ibi bihego bigoye Perezida Barack Obama yahoze arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'umutambukanyi wiwe Michelle Obama barasohoye itangazo ryo guhoza umutambukanyi wa McCain sindi hamwe n'umuryango wiwe Obama yigeze guhiganwa na McCain mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2008 akanayatsinda yavuze ko naho batanganya imyaka kandi batari basangiye byinshi muri politiki ngo we hamwe na McCain babona kimwe igihugu cya Amerika nk'igihugu gugiha akaryo bose mu byerekeye kwiteza imbere Perezida Bill Clinton yahoze atwara leta z'ubumwe za Amerika hamwe n'umutambukanyi wiwe Hillary Clinton igeze kuba secretary wa Department ya leta ya Amerika kandi yakoranye na McKenna mu na mashingu za bateka ya Amerika nabo nyene barasohoye itangazo rivuga ko McKenna yaranguye amabanga ajejwe ashira imbere inyungu z'igihugu ati shimikiza ivyiyumviro by'umugambwe. Perezida George W. Bush yavuze ko McKenna yari mugenzi kandi azomwamiza ku mutima.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuw'Imana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyu muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro
kwa Nyaburunga.
Aho dushimikira kwerekeye ibiganiro bihuza abarundi abatumire niba abandi nyene. Hari Honorable Leopold Hakizimana umushinga mateka serukiye urunani rw'abigenga amizero y'abarundi. Honorable mwaramutse.
Ndabaramukije nyakobwa mu menyesha makuru kandi aramukije nari twatumiza bose.
Kaze kwa Nyaburunga.
Sangwe namwe murakoze cyane.
Murakoze cyane. Ubundi turi kumwe ni Kefa Nibizi nawe numukuru w'umugambwe sawa nyafrodebu inyakuri iragi janda daye akabari hano izina ry'uwo mugambwe nyene ndakuramukije nibise.
Murakoze nanye ndabaramukije kandi amukije n'abarundi bose ariko atwumviriza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Kugira umushinga mateka yigenga abo umushinga mateka azokwegeranya 40% uwo mu mugambwa azegeranya 20%. Iryo bwizwa shingiro riki kuvuga iki ariko kandukanye abandi
barabisikaza uci bizwa shingiro iryo nyagirwa bararitoye bararihejeje ntidushaka kubigarukako. Haravugwa izereke amasezerano yiharusha amasezerano yose nubwo ashari ngaho hari numwe yafuse hari numwe yasinyuye abantu ko yavuga ngo ndakikanda bingaho atawe yagiye. Ubu rero ikibazo cyo nyene gisigaye nukuje amatora y'umwaka 2020 izo navyo twaramaze kuvugana twese uko dukeneye kuja amatora nabo nyene baravyemera. Imigambwe tubisabwe na leta ikabidusigurira turavyumva turabitahura turasinyira ku papuro rw'inzira kumva batarusinya ko nabo nuno munsi twarumvise ubushobozi bwa buti n'ubikeneye naze nubasinye ntangorane biruguruye. Ubu rero gisigaye ni ugusozera kugira ngo nabivuze kuva nta bibazo byinshi bikihari ica kabiri babandi bama biteze yuko harimo abantu bama basamaje n'ibiganiro bazo ngacho bakuramwo ntagume basamara aho bitegurira amatora ica gatatu n'abarundi mu mutwe ntagume mu biganiro ziharusha kuko ibiganiro byo ngatuzamwe naho tubirimwo mugabo bashobora gutera imbere tuje mu zerekeye amatora ka 2020 nta kindi gisa nka ngarutse kuvyo yavuze yavuga yuko abanyepolitike batitegereje n'ubwo ntangira ubwoba numvise umuntu n'amashinga amateka bakaba no muri leta bakuvuga ko batidegenza nibaza twese tutaserukiye n'izo nzego
none wowe uri degenda gute nk'umunyapolitike muri degenda
jewe gushika amasaha none nako twahuriye ngaha navuga ko bamutegereye nta wantegereye turi degenza hanyuma urupapuro rw'inzira nago nari nabivuze nti jewe birantangaje kuko twatumwe ko n'umushikangano no hagati mu gihugu n'abaserukira leta n'umizero barimwo titwumva igituma ibi bintu atazubize kumwe bakaba bicenge batatanye imihoho kugira ngo bareke iyo leta
ibibaza yuko ari umuryango wa politiki watumirwa nk'abandi bose.
Igitangaje nuko bategura ibintu bitumwa na leta barimwo bagaca bisiye buri ngana bwandi twe twaza ko ari mucezo wa ndani
ariko mwego mugace mu vyita
twebwe kubera dukeneye kuja amatora mwaka 2020 tukarondera ko habaho ibintu vyose vyiza vyotuma amatora agenda neza. Ikintu cyose gituma twoshaka kuja amatora neza tuzocita iminsi yose ko twebwe muri politike yacu
cyangwa ikintu cyose kizanywe na leta.
Oya, ikintu cyose gituma amatora azogenda neza, ikintu cyose gituma amahoro n'umutekano umutekano bisasagara abarundi banywana tuzocitaba naho twagize namizo rero abarundi tuzocitaba ntagora
ibijyanye ku bwanyu bibere hanze cyangwa bibere hagati mu gihugu
mu bisanzwe twebwe ku bwacu ntacari kubuza kwiganirira ngaha mu Burundi ariko twebwe igikuru sa ibiganiro byobera dukeneye ko byotunganywa bigahera tukitegurira ibindi bikogwa atabintu z'umwegane
z'ingibereye hanze nimutinya guhurira na Dr. Jaminane
dewe Dr. Jaminane tutamanye iminsi myinshi cyane umugabo Seigneur Frode wenye ko agenda daye mu Burundi nta muri numwe jewe ntinya
urakoze honorable Leopold hari cyo mwiteze mu mizere y'abarundi muri ibiganiro by'imiriki
bo twitezemo byinshi kintu cyambe nambere twiteze yuko mu iyo biganiro hazovamo icuka cyiza cha politiki ngaha mu gihugu kugira abanyapolitiki natwebwe turimo dushobore gukora politiki mu mwidegembe dusure kumva uvuze ngo ndaciye umurongo tukura icyo turavuga yuko
icyo muragiteze
mu biganiro bizorangira iki espace politiki ubwigenge muri politiki bubonetse bwuguru ikintu cya mbere dushaka kwiva mu kizoboneka ikindi cyakabiri twiteze hariho ico biyese urupapuro rw'inzira rwagizwe ko nayo nya politiki bo ku ruhande rumwe bigamiye leta
twiteze yuko iruhande y'ubwo rupapuro rw'inzira abandi banyapolitiki ubundi mugwi
uzozana urundi rupapuro nk'uko ubibona nta nyuma izo mpapuro zibiri zice zishigwa hamwe inyuma y'ibiganiro hacaboneka rupapuro rumwe ruzogenga amatari gutwita urupapuro rw'inzira iki nacyo twiteze yuko ibyo byose bishobotse dushobora kubona abanyapolitiki bari hanze batashe mu Burundi gukora politiki mu gihugu mu mwidegembe bigenze uko bazoca batabakore politiki mu nyuma mu gihugu hagati meze neza nabo bazoca bagira iki bataha hanyuma ngaca nibaza yuko ibyo byose bizotujyana mu nteguro nziza y'amatora azoba mu 2020 ayo matora akazoba amatora atagira makemwa kuko iyo amatora afise makemwa acazana abategetsi bafise makemwa urumva amatora meza akazana abategetsi beza kubwo ivyo rero nkacu nibaza yuko nizi ngorane za politike nizi migenderanire dufitaniye n'ibihugu duhana imbibe ndavuga igihugu kibanye ngaha cu Rwanda mwese murabizi ndavuga imibano itameze neza n'ibihugu vya Buraya bamwe babavuga yuko babitse izo nkozi ziki kugira abarundi batezurirwe ivyo bari mu rabona turi mu bihe by'ubutunzi bitameze neza umbwiye yuko ubunya n'amatora twebwe ari twe tuyirihira dushora kuca tujya mu matora ameze neza abyo abategetsi bameze neza batazosubira kuvuga buti urya ari mu manda zirenga ari mu manda zirenga
umwa kadadaza n'uwunda kadadaza akaburamo umuti mumenete vugana 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 iki yago ni kindi
nyakuri iragi jandadaye hari cyo mwiteze muri bibigani
nyakuba hari akantu nagomba kubwira nagomba gusongora kuri president wa Frode Bunyakuri nabonye yuko yatuvuze cyane amizero ngo
avuga ko muri
nahatswe kugira gashavu kuko yuko yateruke umugambwe nyakuri murazi nyakuri yo
yagice muze kuvuze twiteze mu ntunde nk'umunota umwe hatu
twarurenze
batuvugamwe bitoroshe ubwa mbere igihe twari yo twari migambi 2023 ubwa mbere nuko amanza kumva yuko bitari gukunda ko bakomisha imigambi 2023
none aho hari Frode Bunyakuri yo haja Frode Bunaho gusa
nandiyo ntavuga ati ntari ngose sinya zacu bigenda gute batubwira ikintu muri ibyo bintu hatemera kimwe hanyuma ikindi gira kabiri avuzwe ngo hari ibigambwe yari mu kwaha cyane iri muri twebwe nasubiyemo mu gusoma imigambwe ari hagaze jewe nsoma itegeko rivuga statut de l'opposition politique au Burundi bavuze ngo n'umushinga mateka jwa mategeko iryo teko ryatomoye neza umugambwe wose utari muri leta
ariko yavuze ati yavuze ko witwa nyakuri
nanzo rindi umugambwe wose utari muri leta uri mu itavuga rimwe na leta hanyuma mu Burundi umuntu arafise uburenganzira bwo kwitwa gomba yamba yitwa Pierre Cave cyangwa Petero
yakuri yandananye n'umwe atabizi
ibyo ni mari warishinze urahaha
urabizi president
ni mari warishinze urahaha
none uri utwara nyakuri utazenya kuri yo cyazananye
nibaza ahubwo yawe yirimwe nawe yo kubizi
oya uradio cyazananye
yabo yirimwe ko nzi kuyisubira n'agusaba mu mushinga mateka ukeneye yuko ukeneye kwinjira muri nyakuri ukeneye ko nabigusigura neza
iyo bya kwinjiza ariko n'ibyo bamwe cyagana
kwinjiza ko bimwigisha
Kita gutasi ni kumenyo vyazananye.
Ni jenda na kwa ha vyazananye. Nimba ari munywa y'umugambi wakingara hazi kudusumbe ko jewe ndazi zari kwa bako atari byo agatabize nawe nyene. Hanyuma rero icambe twiteze muzo mwizo biganiro.
Yego.
Ugambye nuko iyi migambwe imaze imisi yigumura iva amatora. Twiteze yuko tazosura kwigumura nkuko imaze imisi bigira. Kuko amaze kona yuko iyo nzira idashika.
Kwa matora hajya mu gushaka.
Urashaka kwiyumvira wamaze gukoresha bamaze gukorera amakarata yitora. Kuko ni ibintu bisanzwe ukeneye gutajamwo ubivuga hakiri kare ntege amafaranga leta ikoresha kubera wewe. Aho ni sawa.
Ariko urukino rugeze mu nzira ukabona rugiyemo amahinyu.
Dusaba yuko muri Fredo Rute tuzasaba yuko umuntu azoyiyandikisha akamukorera amakarata. Amakarata mu burenganzira bwiwe azocara amafaranga leta yakoresheje kubera amakarata yiwe.
Ugiyemo matora ntege akoresha amakarata ukaronka ubusa naho bizocoge na gutya.
Wazoe ya higa
wewe na
zoshani wewe ujini ukakore chanedi
icho ni chakare na kibuzi nabuza ko tuito na zosa kuigu umura nabuza tuito za uzo kubika na yuko uzo kuka matua wazo kuka makarata yiwe wazo chaya murihisha uko mila ruhisha ugaga tatu tuito ge yuko amatora heze watsi inzwe Azo kwemera kwatsinzwe. Ntasubiye kuza gutura abapema nase yarandi. Ntasubiye gutera imigumuko ahandi ko ndavuga sinavuga izina mu gaze ndiko ndavuga ndazi ko ngaha hari mu byo ndiko ndavuga ngaha.
Yewe mu makuru mfise. Wo warufise amapema nase make hatuye mutinga.
Ne nakufutse wewe.
Oya. Bavuze ati mubari ngaha. Ati ari cyo turavuga.
Abari ngaha.
Abandi wewe amapema nase nafise yari imparubwa. Watuye mwangara.
Ugomba wumbe ko muzo mwaturiye tayari rimwe ni ikindi cya nyuma tube twiteze yuko kubera yuko imigambwe nandi mashirahamwe batarose ikintu na kimwe bagirizwa ko bizaza twasinye twiteze yuko azoca bavayo babisinye ko twumvise ko badakeneye gusinyira ngaho keneye gusinyira hanze nimba keneye gusinyira
ko basinye ivyo nyene
yego
yagira icyo bongera
bakeneye kuja hanze gusinyirayo nta ngorane barabahita cyane gusinya nta ngorane mugabo wumvise nawe ko atanumwe aravuga ati ingingo je ndayasa ko atanumwe yasa iyo ngingo rero ntabwo ikindi cya nyuma nizeye kumbure kungira ngo abahora baza kubeshera makungu hanze babeshera bambaye mu mbabarire babeshe igihugu hanze makungu twiteze yuko ibinyoma barabesha bizoca bigaragara ku mugaragaro ko babeshi ahama makungu akaca yizera neza igihugu gusumba uko byari bimeze kuko ibinyoma z'abangusha bizabiheze
murakoze kefa nibizi harakana muvuga muti ntituzogara tudagashikije umuhuza nitwaramuga dukite
kamwe gusa murakoze twe ico twifuza nuko ibiganiro iyo bisozera
iyo bisozera
yego ikaba ikica cyanye
mandi wahejeje
honorable Leopold
jewe akana muvuga muti umuhuza nitwaramuga tukamubwira ko kana
jewe nogeno umuguhuza tubwira tumubwira yuko yoshinga igisho abasekura leta kugira abishyiremo ishaka ryuko byivye biganiro bibe kandi bishye ku ngingo imeze neza
urakoze ndagushimire honorable Leopold Akizimana waserukiye urunani rw'abigenga amizero y'abarundi wakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
yego nawe mwakoze kuntumira
bibe kandi kefa nibizi arongoye umugambwe Sabane Frode bu nyakuri iragijyanda dayo wakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
ndabashimiye ko namwatumiye muganda yandangize mbonera kagohe mugenzane ngaha ko atamiye politiki yiyemera aja muri leta ikisa programa temera
akoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfurize mwe mwagikurikiranye kuranirwa mu banyi no mu byanyu nawe buta
kwa Nyaburunga
cyari kira meshejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio ijwi rya Amerika.
Nshuti mwisi mukunda.
Shuti mwese mkunda radio hii shukuja Amerika Ligani ilu tukwa wa teguli mwaka kanya Ligaru kenga haliru Tuwa shimi engineer ya dufuwa shire mwenye buiduma Hame nafatu kalara ya dufuwa shire kuigiranya Ligani ilu tukwa teguli Tula wa shimi na mwe Shuti mwese mwadu teza matukui Tula wa tia kamo kandi Mwana imo mviza Ligani ilu radio hii shukuja Amerika Mwugire na mahoro ni mwugoro wa mwese